Isui di America. Radio Isui di America ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda cyo kimweze mu dutse z'amatwi mirewe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fiden Yongabo
afatanyije nange Ernest Ugeziwe ndabaramukize kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu.
Umutekano w'igifu nicyo kintu cyane tuzareba mu kwezi kwa cyenda ko tukuraho iriya tegeko ribuza abaturage guhinga ibyo bifuza, abaturage bakagira uburenganzira. Icya kabiri nicyo kijyanye n'ubuhinzi n'ubutaka, abanyarwanda basubiza ubutaka bwabo ase dukuraho n'umusoro w'ubutaka.
Ubu ni Frank Habineza, umukandida w'umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije mu Rwanda, avuga ko akimara gutorwa azokora ikori ry'ubutaka abanyagihugu bapfa na leta yari mu karere ka Kirehe mu ntara y'ubuseruko bw'igihugu. Leta ya Amerika yafatiye uno musi wa mbere ibihano abanyayirani n'imigwi 10 n'amashyirahamwe 18 zagiriza ko bafasha umugambi werekeye misile balistike ubugiye guca Iran hamwe no kugira uruhara mu masezerano yerekeye ibigwanisho.
Naho umunyamategeko w'umudage Ulrich Weber yatangaje raporo nshya ku kibazo cy'ihohoterwa muri Kiliziya Gatolika. Iyo raporo ivuga ko abana b'abahungu barenga 500 bakorewe ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina mu Budage hagati y'imyaka 1945 n'umwaka w'1992.
Burkina Faso na Cote d'Ivoire bihugu bibiri bigeramiwe n'ibitero by'iterabwoba bishaka kurwaniriza hamwe iterabwoba.
Uyu munsi kandi Afrika y'Epfo yizihije isabukuru y'imyaka 99 y'amavuko y'umukambwe Nelson Mandela. Abaturage bitabiriye ibikorwa by'urukundo bafasha abatishoboye mu gihe kingana n'isaha n'iminota 7 cyangwa se iminota 67.
Tutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagirije uno munsi wa kabiri abademokrate n'abarepublika bakeyi, ni mu nyuma y'uko akigoroka nyuma k'abarepublika ko gutunganya gushasha uburyo abanyamerika bivuza kananiwe kugira icyo gashikako. Mu byo yanditse ku rubuga Twitter no munsi wa kabiri, Perezida Trump yahayagije akigoroka abarepublika batari bake ko gutunganya gushasha uburyo abanyamerika bivuza. Yamenyesheje ko yifuza ku itegeko ritunganya kugenda abanyamerika bivuza rihari muri iki gihe rizwi ku izina rya Obamacare risambuka. Yabaye inshuro igira kabiri integuro y'itegeko ritunganya gushasha uburyo abanyamerika bivuza yatunganijwe n'abarepublika atacyo ishika ko mu kiringo cy'amezi abiri. Perezida Trump yasavye inshuro zitari nke gukuraho no gusubiriza itegeko rihasanzwe ritegekanya uburyo abanyamerika bivuza.
Twerekeje no mu gihugu cy'Ubudage, umunyamategeko w'Umudage Ulrich Weber yatangaje raporo nshya ku kibazo cy'ihohoterwa muri Kiliziya Gatolika. Iyo raporo ivuga ko abana b'abahungu barenga 500 bakorewe ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina mu Budage hagati y'umwaka w'1945 n'umwaka w'1992. Kuva mu mwaka w'2015 iyi mpuguke Weber yatangiye iperereza kuri korali ya Domspasten, imwe mu makorali azwi cyane ku isi. Aha yasanze abahungu 547 barakorewe ihohoterwa ririmo irishingiye ku gitsina ubwo babaga bigishwa ibijyanye n'umuziki muri iri shuri. Abantu 49 nibo bakekwaho gukora ibyo byaha. Uwashyizwe mu majwi cyane muri raporo nubwo we yahakanye kuba yahari ibyo yamenye ni George Ratzinger, umuvandimwe wa Papa Benedict wa 16 wayoboye Kiliziya Gatolika kugera mu mwaka w'2013. Uyu muvandimwe we ashinjwa kuba ataragize icyo akora kuri iri hohoterwa mu gihe yayoboraga iyi korali hagati y'umwaka w'1964 n'umwaka w'1994. Diyoseze Gatolika iyi korali ibarizwamo yemeye gutanga impozamarira ku bahohotewe bitarinze impera z'uyu mwaka. Izaba ingana n'$23,000 by'amadolari y'Amerika, gusa nta kizere cy'uko abakoze ibi byaha bazabihanirwa kuko hashize igihe kinini bibaye.
radiyo ya Amerika Washington DC mwandanya kumviza makuru twabateguriye. Leta ya Amerika yafatiye uno munsi ku wa kabiri ibihano abanya Iran n'amashirahamwe 18 zagiza ko bafasha mu mugambi werekeye misile balistique w'igihugu cha Iran hamwe no kugira uruhara mu masezerano yerekeye ibigwanisho. Ivyo vyabaye umunsi umwe inyuma yo kwa Amerika yasubiye kwemeza ko Iran iriko yubahiriza amasezerano yashitseko n'amakungu mu mwaka w'igihumbi 2015 ku mugambi w'ico gihugu werekeye ubuhinga bwa nuclear. President wa Amerika Donald Trump yari yanebaguye bikomeye ayo masezerano. Amerika ibandanya kugira impungenge zikomeye ku bikorwa vya Iran mu karere ko mu buseruko bwo hagati bigiramira umutekano n'iterambere muri ako karere. Ivyo vyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika. Ibihano Amerika yafatiye Iran bizibira amatunga yariyo yose y'abantu ku giti cyabo n'amashirahamwe ashobora kuba ari ku butaka bwayo hamwe no kubuza Abanyamerika kugira imirimo y'ubudandaji muri Iran. Nyamara ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwamenyesheje ko inama nshingamateka bwayibwiye ku munsi wa mbere nguko bubisabwa ko bwasubiye kwemeza ko Iran yubahiriza amasezerano yashyizweho n'amakungu mu mwaka w'2015. Leta ya President Trump iriko ikorana na leta y'ibihugu bicuditse kugira bibone ko aya masezerano yubahirijwe neza. Abategetsi bo mu biro bya President bavuga ko aho leta ihagaze ku byerekeye amasezerano amakungu yashyizweho n'igihugu cya Iran ariko ibibazo kibandanya kwihwezwa. President Trump yatangaje ku buryo butomoye ko yifuza guhinyanyura ingingo zirimwo amahinyu muri aya masezerano.
Ndajijwi ya Amerika niyo mukomeje gukurikira uyu munsi. Kandi mu gihugu cya Afrika y'Epfo barizihiza isabukuru y'imyaka 99 y'amavuko y'umukambwe Nelson Mandela. Abaturage bitabiriye ibikorwa by'urukundo bafasha batishoboye mu gihe kingana n'isaha n'iminota 7 cyangwa se iminota 67. Icyo gihe kingana n'imyaka 67 Nelson Mandela yamaze aharanira guhindura igihugu cya Afrika y'Epfo. Imyaka 27 muri iyo yayimaze mu gihome azira ku rwanya politiki y'ivangura ruhu apartheid muri icyo gihugu cya Afrika y'Epfo. Buri gihe ku munsi w'amavuko abanyafurika y'Epfo barawizihiza cyane ko anafatwa nk'umubyeyi wa w'iki gihugu. Kuva mu mwaka 2009 umuryango w'abibumbye washizeho uyu munsi w'itariki ya 18 Nyakanga nk'umunsi witiriwe Nelson Mandela hanasabwa abatuye isi gukora ibikorwa by'urukundo. Uyu munsi wizihijwe cyane n'urubyiruko rukora ibikorwa by'urukundo hose mu gihugu. Urubyiruko ruvuga ko nubwo apartheid yarangiye ari inshingano zabo kwibuka abitangiye igihugu barwanya politiki y'ivangura ruhu. Nelson Mandela yitabye Imana mu mwaka 2013 ku myaka 95 y'amavuko. Imihango yo kumushyingura yakurikiwe n'ibihumbi by'abantu ku isi yose harimo n'uwari perezida wa Amerika Barack Obama wari wagiye kwifatanya n'abanyafurika y'Epfo muri iyi mihango.
Tukivuga kuri Afrika y'Epfo no kuri uwo munsi witiwe Mandela, Pravin Gordhan yahoze ari umushikiranganji w'ikigega muri Afrika y'Epfo yari yirukanywe mu mabanga yiwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu yasavye mu bubayi bwa mbere no munsi kwa kabiri ko perezida Zuma atanga imihoho. Gordhan yifatanije n'abategetsi batari bake mu mugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo, African National Congress mu mfunyafunyo ANC n'abayobozi b'amashirahamwe y'ubudandaji basavye ko Zuma ava ku butegetsi. Gordhan avuga ko perezida Zuma yotegerezwa kuva ku butegetsi akarekera abandi amabanga yo kuyobora igihugu kugira cubahirize ibyifuzo vya Nelson Mandela yahoze ayoboye Afrika y'Epfo nabo bifatanije hamwe mu rugamba rwo kugwanya intwaro karyanisha imiryango ya apartheid. Ivyo Pravin Gordhan yahoze ari umushikiranganji w'ikigega muri Afrika y'Epfo yabitangaje ku munsi witiriwe Mandela uhimbaza itariki y'amavuko yiwe mu mwaka w'1918. Abanyagihugu baratakaje icizere bari bafitiye umugambwe ANC kubera barambiwe n'amarorerwa yerekeye perezida Zuma n'ubutunzi bwifashe nabi mu gihugu. Ibiganiro vya radiyo vya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubandanya kubikurikirana kuri radiyo Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com cyangwa se mukajya ku rubuga rwa Facebook aho wandika radio yacu mu ijambo rimwe cyangwa se ukajya kuri www.radioyacu.com. amakuru yacu yo mu karere reka tuyahire mu Rwanda umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza kuri uyu wa kabiri yiyamamarije mu karere ka Kirehe no mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba Habineza yavuze ko mu kwezi kwa 9 akimara gutorwa azakuraho umusoro w'ubutaka abaturage bakwa na leta Habineza avuga ko ubutaka ari ubw'abaturage atari ubwa leta ibindi kuri iyi nkuru turabigezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asunta Kaboyi uri Kigali
Mu mujyi wa Kibungo mu karere ka Ngoma Frank Habineza yamamarije kuri stade cyase Makamba usibye abantu bamuherekeje baturutse Kigali biganjemo urubyiruko mu mujyi wa Kibungo wasanga abaturage baho barebera kure imyidagaduro yaberaga kuri stade ahari umuziki ugaruka ku byiza by'ishyaka rya na demokarasi no kurengera ibidukikije abaturage bake batagera kuri 50 nibo babashije kwinjira muri stade imbere baza kumva imigabo n'imigambi y'umukandida Habineza Habineza yabwiye abaturage ko umunsi yatowe azakura kode bw'ubutaka.
Nkuvuga umutekano w'igifu nico kintu cyane tuzareba mu kwezi kwa 9 ko tukuraho iri yategeko ribuza abaturage guhinga ibyo bifuza. Abaturage bakagira uburenganzira cyakabiri nico kijyanye n'ubuhinzi n'ubutaka. Abanyarwanda basubiza ubutaka bwabo ase dukuraho n'umusoro w'ubutaka. Kuko iyo ufite ubutaka ufite igihugu ufite aho utuye. Twemera yuko ubutaka twabuhawe n'Imana yacu yaremye u Rwanda. Kari gakondo tugomba kugwishurira ari rwacu. Ariko mu Rwanda turabukodesha kuri leta. Buri muntu wese ufite icyapa cy'ubutaka usanga isatse tari imyaka 25 ni 49 cyangwa 99. Tuvuga ngo nyuma y'iyo myaka leta ishobora kugwisubiza tukakora ikindi kintu. Reba ufite soko kusoko kuza wawe ari ukiye muri ubu butaka ukazasangaje ubundi baze kubikuraho.
Habineza yanavuze ku kibazo cya mituweli avuga ko umuturage atanga amafaranga ye bigoranye ariko yajya kwa muganga ntiyubahwe. Ni umugambi washimishije abaturage bake bari bitabiriye kumva ibyo Frank Habineza abazaniye.
Hari ukuntu ubu tubaho bakadusubiza inyuma sibyo? Yego nk'uko mituweli. Ukaba utishoboye umukecuru bagushyira mu cyiciro cya gatatu. Kandi ushoboye. Kandi amafaranga ntabwo uzabona.
Kindi yabindira njyewe ni iterambere nyine cy'umuntu abona kandi nonobo tuweri kubera ntabwo twishoboye dushyize mu cya gatatu nta murima ngira nta n'abantu tugira ariko kwa sohotse tumeze ubu rero muri make nta mituweri z'abantu bagize
Habineza yanavuze ko bazashyira ku kigega kigoboka abantu bananiwe kubona mituweri kandi ko bifuza ko abanyamuryango ba mituweri bazajya bafashwa kujya kwivuza hanze mu gihe bibaye ngombwa uyu mukandida yavuze ko yifuza gute imbere imiti ya gakondo ndetse n'abaganga gakondo kuko usanga bagenda basuzugurwa Habineza yavuze ko azahagurukira kurwanya ikibazo cy'inzara uyu muyobozi avuga ko azakuraho politiki yo guhuza ubutaka kuko yabujije abaturage guhinga ibyo bifuza bagahatirwa ibyo bahinga kandi batishimiye Frank Habineza yijije abaturage ba Kibungo ko yifuza kuzongera amazi mu gihe azaba yatowe yavuze ko u Rwanda rwugarijwe n'ikibazo cyo kubura amazi meza yatanze urugero aho ijerekani y'amazi isigaye igura amafaranga 500 cyane cyane mu mujyi wa Kigali Habineza wari umaze iminsi ibiri yamamariza mu mirenge inyuranye yo mu ntara y'Iburasirazuba yavuze ko bitamworoheye na gato
twatangiye mu karere ka Nyagatare aho twari tuzi ko tubikora inama dusanga ntaho twakoreye aho twagiye gukorera dusanga atari ahantu habereye ndetse ari hafi y'irindi kugira ngo mbaye ko gahunda yacu tuyihagarika uyu munsi twazirukiye mu karere ka Kirehe nimugoroba twari twabonye leta tubwira ko tutashobora kuyihakorera ku buryo iyo joro byasabye ko duhindura ahantu turi bukorere nuko ikibazo cyabaye ishuri ryohereje abana bato benshi cyane abana baza gukora cyo kwavuta nka sabotage umuntu wavuga ati buri pate oya abana kuvuga ngo oya sanga benshi cyane bikana ko sitabaza kuvuga ngo oya ugasanga nyine abana bari bafite briefing cyangwa se umuntu wababwiye
Frank Habineza yavuze ko nubwo bagenda bahura n'ingorane ariko badacika intege uyu mukandida avuga ko hari n'aho bajya inzego z'ubuyobozi zikabafasha gusa yagize n'icyo avuga ku bwitabire usanga ari buke bw'abaturage baza kumva imigabo n'imigambi yabo
icyo twamenye hariya Kirehe nuko hari abantu babujije abantu bacu kuza bakohereza abantu bakuru babujije kuza ubwo boherezamo abana bara nabo baje gukora gahunda ya sabotage ahandi hano twarakoze sensibilisation ndetse twazengurutse n'umujyi abaje barahagije ntabwo dushobora kurekeraho tuzakomeza guhangana nabyo kugeza kwiyamamaza kurangiye. Icyo tuzi ni uko abanyarwanda badukunze kandi ko bazadutora.
Mu gihe umukandida Habineza Frank yari mu karere ka Kirehe na Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba, umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame yari mu karere ka Ngororero na Muhanga, naho umukandida wigenga Philippe Mpayimana yagiye mu karere ka Nyamasheke. Gusa ntibyamukundiye kuko ubuyobozi bwavuze ko atabasabye uburenganzira. Uyu mukandida yakomeje mu murenge wa Mahembe, naho ni mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Naho kuri yerekeye Burundi, umugwi wo mu nama nshingamateka w'amaho ujejwe ibibazo by'umutekano wagiriza bamwe mu bakozi b'igisata cyawo ni kijejwe ibibazo by'impunzi ko aribo batuma Abarundi bahungira mu bihugu bibanyi. Cegera c'uyoboye uwo mugwi yabashikirije uno musi wa kabiri abashikiranganje ba leta bajejwe umutekano no kwivuna abansi babitavye ubutumire bw'inama nshingamateka. Idonido twumviriza umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya.
Ariko ashikiriza icegeranyo c'umurwi wo mu nama nshingamateka w'amaho ujejwe gukurikirana ibibazo by'umutekano, icegera c'uburongoye uwo murwi yashikirije ko amakuru baronse ku rubuga afise ivyo avuga ku bakozi b'igisata ca ONU kijejwe impunzi ku isi HCR. Bamwe muri bo umushingamateka Venant Hatunyimana abagiriza ko aribo bahamagarira Abarundi guhunga
ko hari abantu bahunga bahenzwe n'abakozi b'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR, bababwira ko bazokwakirwa neza. Hariho imiryango usanga iba mu Burundi no muri Tanzania, ku buryo habaye agakoma baca basimbira Tanzania bakagaruka bumvise bigenze neza. Hari rero uruja n'uruza rudasanzwe rugoye gukurikirana bivanye n'abajejwe umutekano badashobora gukwira hose.
Eka nishegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka, umushingamateka Joki Nishiteretse yunganira icegera cy'umukuru w'uwo murwi wo mu nama nshingamateka ujejwe ibibazo by'umutekano ku bijanye n'uruhara rw'abakozi ba HCR mu ihunga ry'Abarundi. Afise icyo asaba bo byega.
Bashitse iyo bahungiye bavuga ko mu Burundi bicika kandi bagiye bamwe bahunze ubukene nk'uko babishikirije cyane bagenda bakurikira ka gafashanyo bahereza hariya. Ibyo rero cyo bitoyosekaza umutekano cyane ukubona agashisho ku Burundi kuko bavuga ko bicika. Nashaka niyo umushikiranganji ajejwe umutekano burana n'umushikiranganji agira intwaro yo hagati bagakoranya n'umuri HCR kugira ngo iyo ngendo ihagarare.
Umurwi ujeje gukurikirana ibibazo by'umutekano mu nama nshingamateka usanga guhungabanya umutekano, ukuvogera urubibe no kwaka ubuzima Abarundi byarakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Icegera cy'uwo murwi w'amaho wo mu nama nshingamateka, umushingamateka Venant Hatungimana yabajije abashikiranganji b'umutekano no kwivuna abansi ikiriko kirakorwa.
Bimaze kwibonekeza kenshi ko hari ukutumvikana hagati y'igihugu cacu n'igihugu cy'u Rwanda kubera gupfa urubibe mu gace ka Sabanerwa mu ntara ya Ngozi hamwe na Mabayi mu Kibira. Abasoda b'u Rwanda bakaba bamaze kwica Abarundi babarashe n'inkoho. Ko hashinzwe umurwi uhurikiyemo abaserukira ibihugu byose, umuti wo gushinga uburimbi bugabura ibihugu byose ugeze hehe? Ko abaraswa n'abasoda b'u Rwanda bivurwa ko baba barenze urubibe, byoba ari byo canke ni umubano mubi?
Ariko yishura kuri ivyo bibazo bitera umutekano muke ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda. Umushikiranganji wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba arimesha ababa ku rubibe mu mvugo yakoresheje Emmanuel Ntamvukiye avuga ko igisirikare cy'u Rwanda kidateye ubwoba afatiye kuri kahise.
Ikibazo kijanye n'abenegihugu badafise umutima utekanye hariya muzamabaye kubera umutekano muke, baba bafise ubwoba yuko abanyarwanda bazogira icyo babakojeje. Jendi uka nkipare na intara ya Cibitoke barakimba kicyari mabaye kandi narababwiye nti batekane barime ku mutima hariya abanyarwanda. Cyo nababwira nuko batinya abasoda b'Abarundi kandi nakahise karabigaragaza nta na rimwe abanyarwanda bateye Burundi ngo bagende impore. Izina ryo mu Kirundo rirabigaragaza ni intambara yabaye hagati y'Abarundi n'abanyarwanda. Cyarabaye aho hari ibirundo by'abari kuri urwo rugamba aro ibatekane no bahamagarira gusa bubahiriza akamo leta yabateye ibicishije kubajejwe intwaro yuko bogira discipline nkiye abanyarwanda bafite ari hako.
Iyo nyishu y'umushikiranganje w'umutekano ku kibazo cy'umutekano kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda isa niyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu minsi heze yabwijwe ijya Amerika ko bamusotora mu myerekano yatunganijwe ku butaka bw'u Burundi. Abayitabye bavuga ko bazomumesa ko hari umurongo ntarengwa. Evariste Nzikobanya nka Bujumbura ijwi rya Amerika.
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Address ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Abarundi birukanwa mu gihugu cy'u Rwanda baragira ikibazo cyo gushika iyo baturuka bamwe muri bo bacumbika mu mihana yegereye umupaka. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko badashobora kuronka itike yo kwiyunguruza kubera birukanwa atacu bafise. Muhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko hagikenewe ikigo cyo kwakira abahunguka n'abo barundi birukanwa imbere yo gushikana iwabo. Inkuru y'imenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Harakindwi zirenga zibiri abarundi baba ba 200 birukanywe. Ijwi rya Amerika ryashyitse ku mutumba wa Bwibikara uri muri komine ya Busoni rihasanga abarundi bagera kuri babiri bahacumbitse inyuma y'iyo minsi yose bamaze birukanywe. Uwo mutumba bacumbitse ko uri ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda. Cyo kimwe n'abandi benshi bamaze kwirukanwa bavuga ko bahogwa kuba badafite ibyangombwa bihari kurira kuba muri ico gihugu.
Twebwe baraje baradufata, badufata tubugiye kugemurira urwayi bagiye kubyarira mu bitaro abagore bacu. Baturadupakira tujyana kuhigisha abandi Barundi. Abarundi barabahiga batwuzuza imodoka batujyana mu murenge. Hashize iminsi ngahe n'icyumweru kigiye gushira basha batwemera batujyana aho bita Izaza,
batujyana muri gereza y'Izaza. Sara twabayeyo kuva kuri nyinshi cyo kwa kane badukurayo kwa gatatu mu gitondo batugezanga kuri diwani. Icyo tuye n'icyo gusa ngo gishaka ibyangombwa. Abangana n'abavandimwe twarabanye igihe kinabe gihe kirekire naje imbagana mbona baranyakiriye.
Abo barundi babiri bavuga ko vyanse ko babandanya iyo bavuka kubera kubura uburyo bwo kwiyunguruza.
Abo zikeke kubera badufashe nyine nk'abantu bingegera kandi twari dufite aho twari tuba n'abacu bose basigarayo. Imiryango yacu abana n'abagore bose basigayeyo. Ubu nta mwenda tugira wo kwambara twaje kunyine tubona. Twabuze n'itiki tugeze iwacu turi abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe.
None mubayeho gute?
Hakubaho nyine n'abavandimwe badutunze nyine twashikiyemo. Iyo babonye rasiyo baratumenya nk'abantu twarishikiyemo tugana.
Kugira ngo ngire ku mavuko kureba ababyeyi byarancanze ntabwo navano n'amaguru ngo nagirayo.
Basaba intererano kubo bishobora bagasaba no kwegerezwa imiryango yabo yasigaye hakujya.
Ikibazo ifite nuko nabona nk'icyangiza mu rugo nkajya gusura ababyeyi ko babayeho kede nkaba nkabasaba yuko ari nk'ibishoboka bakandira umuryango wanjye no nkawubona nkajya kwicara mu rugo ndi kumwe n'umuryango wanjye. Kuko umudamu yikintu abana batandatu bari wenyine kumva ko bivunanye cyane.
Umuryango ubacumbikiye uremeza ko atari ubwa mbere abarundi birukanwa bahura n'ibibazo nk'ivyo. Umwe mu bagize uwo muryango avuga ko ari ngombwa kwakira umurundi mwene wabo.
Tubonye rero bamaze kuza birukanwe twarabakire nk'uko ari bene Burundi. Turasabikanye utwo dufise twose kuko tugiye dukihanira bankana. Icyacu babaje ni kimwe nuko birukanwe badafise abadamu babo bakabasigayo n'abana. Twari kunezerwa baje bazananye n'abana babo. Kwa nta kundi twarabakiriye nyine nk'imiryango. Icyo tubasabira nuko uwo gira icyo abafasha uwo ari we wese ashobora kwigira ku mukanda mu nda akabafasha kandi turizeye neza ko bazoshikira imiryango yabo vuba cyane.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo Daniel Macumi avuga ko hakenewe ikigo cyo kwakira by'agateganyo abarundi bahunguka.
Mbese twarana savye ko ngaha mu ntari wacu hobaho ahantu twoza turakirira by'agateganyo abahungutse ariko ntikirakunda cyane kubera bisaba ko aya ma abafasha bikogwa bafasha nka ZHCR nizina na yandi mashira hamwe yo dufasha hakabaho icyo kigo kugira ngo abahungutse bashike mu mihana batacumukuye cyane ari abajaza mu yinga abajaza ngozi abajaza Bujumbura reka nabaje mu makomine yo ngahanye mu ntara usanga bashitse ba barushe
uwo mutware yavuga ko icyo kigo cyoheza kitakira n'abarundi birukanwa
abo bose tubona ko byogenda nk'uko nyene bakabanza bagashikira ruramo nabaza ari benshi bagashikira ku mupaka nivyo hari barashika mu mihana iwabo ariko hari abusanga bashitse barushe cyane habonetse icyo kigo bagashikiramwo bakaruhuka hanyuma akaboneka n'uburyo bwo kubashika ku makomine se bari byiza cyane bagashika n'agateka kabo keza
mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijuri Amerika
arakoze Jean Bosco Ndarurinze twerekeze mu Rwanda kandi leta y'u Rwanda yasezereye abasirikare barenga 800 barimo abafite ipeti ry'abofisiye ndetse n'abasuzofisiye mu basezerewe bazwi harimo Lieutenant General Karenzi Karaki wamenyekanye cyane mu nzego z'iperereza ndetse na General Jacques Nziza nawe wafatwaga nk'umwe mu basirikare bafite ijambo rikomeye mu gihugu ni inkuru y'umunyamakuru Sumta Kaboyi w'Ijwi rya Amerika uri mu Rwanda
Itangazo rya Ministeri y'Ingabo rivuga ko basezerewe hafi ya bose byatewe n'uko bari barangije amasezerano y'akazi abandi basezerwa ku mpamvu zinyuranye zirimo n'iz'uburwayi itangazo rya Sowe na Ministeri y'Ingabo rigaragaza abasirikare barenga 800 basezerewe barimo amazina abiri y'abasirikare bazwi mu Rwanda abo ni General Jacques Nziza General Karenzi Karake nta byinshi byavuzwe ku isezererwa rya basirikare uretse ko byavuzwe ko bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru abandi bagiye ku mpamvu z'uburwayi itegeko rigenga isezererwa mu sirikare ryasohotse umwaka ushize wa 2016 rivuga ko umusirikare wo mu rwego rwa generali ajya mu kiruhuko cy'izabukuru yujuje imyaka 55 y'amavuko mu gihe impamvu zijyanye n'akazi zisaba ko agumaho icyo gihe gishobora kongerwaho imyaka 5 mu basirikare basezerewe bumvikanye amazina y'abasirikare basanzwe bazi mu gihugu generali Karenzi Karake uyu musirikare ni umwe mu bakomeje gushyirwa mu majwi n'ubutabera mpuzamahanga akurikiranyweho ibyaha by'intambara mu myaka ibiri ishize yafatiwe mu gihugu cy'Ubwongereza ashingiwe ku mapuro mpuzamahanga zashyizweho n'igihugu cya Espagne iki gihugu cyamushinjaga kugira uruhare mu rupfu rw'abaturage ba Espagne bakoreraga umuryango Medicus Mundo ifatwa ry'uyu musirikare ryakuruye ubwumvikane buke hagati y'igihugu cy'Ubwongereza n'igihugu cy'u Rwanda General Karenzi Karake yari umujyanama w'umukuru w'igihugu yamenyekanye cyane kandi ubwo yarayoboye inzego z'iperereza ndetse akaba yarabaye umugaba mukuru w'ingabo nyafurika zibungabunga amahoro mu gihugu cya Sudani undi musirikare wasezerewe ni General Jacques Nziza nawe ni umwe mu basirikare byavugwaga ko bafite ijambo rikomeye mu gihugu kimwe na mugenzi we Karake Jacques Nziza nawe yakunzwe kuvugwa mu byegeranyo byinshi bisorwa n'imiryango mpuzamahanga ibashinja kugira uruhare mu bikorwa byahungabanyaga uburenganzira bwa kiremwa muntu nubwo leta y'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda kitabonye kwerekana ko ibi ari ibinyoma Asufite Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
imbere yuko dusazera ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha dusubire tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagirije uno munsi kwa kabiri abademokrati n'abarepubulika bakeye ni inyuma yuko akigoroka nyuma k'abarepubulika gutunganya gushasha uburyo abanyamerika bivuza kananiwe kugira icyo gashikako
tukababwiye ko kandi umunyamategeko w'umudage Ulrich Weber yatangije raporo nshya ku kibazo cy'ihohoterwa muri kiliziya gatolika iyo raporo ivuga ko abana b'abahungu barenga 500 bakorewe ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina mu budage hagati y'imyaka y'1995 n'imyaka y'1992
leta ya amerika yafatiye uno munsi kwa kabiri bihano abanyayirani n'amashyirahamwe 18 yagiriza ko bafasha mu mugambi wereke misile balistike z'igihugu cya Iran hamwe no kugira uruhara mu masezerano yerekeye ibigwanisho
naho mu gihugu cya Afrika y'Epfo twabwiye ko uyu munsi Afrika y'Epfo yizihiza isabukuru y'imyaka 99 y'amavuko y'umukambwe Nelson Mandela abaturage bitabiriye ibikorwa by'urukundo bafasha abatishoboye mu gihe kingana n'isaha n'iminota 7 cyangwa se iminota 67
Nisho timgeze mkunda radi juu ya Amerika vigani yudu tukwa etuwa tegurie kuri isaha vi garukie nga hatu weneho akanya kukushimila enjenyo ya dufashije mwuhinga bugizi uma fume na Fazil ya dufashije kwegeranya vigani yudu tukwa washikirije kuri isaha kuri mikro mwari kumwena Fidel Niyongabo
afata nije nanje Ernest Ugeziwe ndabashimie kandi mbifuza ukomeza kuri yoherwa na gahunda radio yanyu radio juu ya Amerika ya wategurie.